mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Haravugwamo idonido y'ingenzi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryagiriraho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari kwisonga iyo bateye uruhagarara mu gihugu.
Uwo ni umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba ku nyandiko zikekwa ko zaba zisobanura imikoranire y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'u Burayi hamwe n'abarundi na bamwe mu barundi mu guteza umutekano muke mu gihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye ibura ry'imashini zo guhura umuceri mu nkambi y'impunzi z'abarundi mu ntara ya muri Rusenda, mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turazibagezaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu, turabararitse. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bw'Uburayi ikomeje kugenda nabi. Uburundi bwemeza ko bwabonye inyandiko zerekana ko ubumwe bw'Uburayi bwagize uruhare mu ihungabanya ry'umutekano no kugerageza guhirika ubutegetsi. Ubuserukizi bw'ubumwe bw'Uburayi kugeza ubu ntacyo bwari bwavuga kuri ibyo biregwa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyi nkuru irambuye muragezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika I Bujumbura, Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobonari basigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera, ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politike zi mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri mu nzo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama mu mwaka w'2015. Haravugwamo idonido y'ingenzi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryagiriraho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari kwisonga ateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza ziri mu zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kuburizamo umugambi w'amatora mu mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri ku ubutegetsi sende defde dukatsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo. Izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yizi.
Izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshere shyira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira terekeho inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje iyo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza byo kumenya impamvu zama zatumye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mukanirwa abarundi n'u Burundi ryama ari ryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara, ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi ikazoshira habona ikizoba yashyitse ko byanye n'ibiri mu izi nyandiko.
Gushika ubu ibi byagirije ntacu umwe bwa Buraya Buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'umwe bwa Buraya I Bujumbura vyabwijwe rya Amerika ko Volfamveta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'umwe bwa Buraya Catherine Way I Bruxelles. No ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacyarashikiriza. Icyo bikora bimwe mu by'ubumwe bwa Buraya bugaya mu gihugu vete abivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Soyez clair, la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu nibirasubira mu buryo kuva mu mwaka 2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Iho nyangwa ajyagateye akazi na muntu abantu banyuruzwa n'abarezwe igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politike itangaza makuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gituma ibiganiro bihuza Abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa. Wahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa Perezida w'Ubuganda. Imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba.
Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans préconditions.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka 2016. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka umwe bwa Buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga ufashisha u Burundi. Ibihugu bigize uwo muryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza. Eroje wirika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyi nkuru. Tuve Burundi noneho tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi zihinga umuceri mu kibaya cya Rusenda zivuga ko zihangayikishijwe no kubura imashini ihura umuceri iyo weze. Aba bahinzi bakaba basaba amashyirahamwe y'abagira neza kubabonera izo mashini. Inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika waganiriye n'abo Barundi bahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo Ndagijimana.
Iyi mirima yihingwa cy'umuceri iri mu birometero bitatu n'inkambi yo mu Rusenda. Ubwo Radio Ijwi ry'Amerika yagendereraga aho ihinze mu kibaya cya Rusenda, wasanze yari itangiye kwera indi nayo iri gusarugwa. Bamwe mu bahinzi b'umuceri wo mu bwoko bwa tugwiza umwimbu na tugwanya inzara badutambagije imwe mu mirima yabo, maze batubwira aho icyumviro cyo guhinga uyu muceri bakivanye bari mu nkambi.
Cya mbere nuko tubona nk'abadandaza basanzwe baduhinga mu nkambi bajya kwirondera za Tanzania bakajya kwirondera hehe bikabagora. Nazo sangwe tuzu ubuhinga bwo kuri mu muceri kwa tubona baza kuronda umuceri w'umuceri bita Kigoma Tanzania. Tumaze kubona uko nako tusangwe tuzu ubuhinga bwo kuri mu muceri kugomera inzuzi tukagira amazi nyine tukanywesha n'uko tuta kurondera imbuto zigezweho zirobanuye cyatawugira amabaraje n'uko twafata ingingo yo gufata kuri mu muceri ugere bajya badandaza basangwe bafuruniza imiceri mu nkambi bayikuye muri za Zambia n'ahandi murabo bataye kudushorera nganye mu nkambi.
Ubu buhanga bwo gutunganya ikibaya aba bahinzi bo mu nkambi bahinga mu muceri bikaba bikogwa n'impunzi z'Abarundi mu masambu zikodesherezwa n'abaturage b'abakongo mani aho zigomerera umugezi wa Rusenda kugira ngo zibone amazi atembera mu mirima yazo.
Nk'abatazi inkambi Rusenda icagati mu nkambi chatudugara ku mutwe turugara amazi ya Rusenda kugira vomere imirima y'imiceri kugira turonke nakazi dukora aya ku matwicaye.
None se mundi bibagora kuba ubibona n'umugezi munini cyane ni baraje nini ni mbese umwana w'imyaka 5 ndi ya uwambuka.
Nubuhinga nyere bugeze ko tuba tusanze tubiyizi twarashye ibintu byo burimye twarashye natureka makongomani natwe ko tuzi ibintu byo buhinga burebure bijanye no gukora amabaraje y'amazi.
Mihigo Bernard umwe mu bahinzi ahamye yuko basarura umukeri mwinshi ariko bagifite imbogamizi zo kubona ifumbire n'imashini ziwutonora.
Bo ibibazo tugira cyane cyane umukeri ukibuhinga ukenera amafumbire. Natwe ayo mahera yo kugura amafumbire na cyane cyane ngaha nta mafumbire akunze kuhaba nta maduka y'amafumbire ahari, turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi kandi atanu buryo dusanzwe dufise. Kubamaze kwezi umuceri aha urabona umuceri usaba imashini yo kuwuhura, none rero ngaha nta mashini ihari biratugora cyane kuwukura ngaha tukawujyana za Gatanga Baraka kuwusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kuwudandariza hano mu nkambi biratugora cyane. Abamaze gusarura imiceri yabo baracyayifise muhira n'uwundi arose nk'uburyo aragenda agasyesha dukeyi, ariko urumva ko wasaruye umuceri mwinshi ntushobora kuronka uburyo bwo kuwutwarira imwe ngo ucubusyesha kugyangura nk'amahera n'ingoga na ngoga.
Abahinzi b'umuceri bakaba basaba amashyirahamwe n'abandi bagira neza bakorera muri inkambi ko bashyira imbaraga mu kubakemura iki kibazo cyo kubura imashini itonora umuceri nk'uko bagiye bakemura n'ibindi bibazo byo muri inkambi.
Twasaba ko abagira neza bo dufasha kugira barabe ukuntu botrosa ibintu bya mashini byo kugira tude turaronka ukuntu turinganiriza hafi tutarinze gufata amatike ingendo yo kujya za baraka n'ahandi. Bakadufasha kugira turonke ama mashine yo gutegura neza ibi bitegwa byacu by'umuceri.
Ahasira dufasha kandi ravise ngo amashyira hamwe ngaha mu nkambi agira iby'uburimyi yatanze inkoko agatanga amarozwa agatanga amasuka guma atanga ibintu byinshi imiti n'amafumbere. Tugasaba ko amashyira hamwe bategeza kudukagera ino inabarimyo bari kuba rakorera akugira dufasha ibyo bintu akugira ubone yagize ingufu agafasha kubakira isoko y'impunzi irema yugaye irembya kijambere impunzi zikaremera mu isoko yugaye ya kijambere yo isakaye n'amabati byose niko dusaka ko amashyira hamwe agenye nakoreze byarimwe adufashe natwe barimyi kuko n'umuntu ibintu cyangwa turi mangaha bigenda mwajya amasoko nk'amashu n'ibiki kuko muri maka abantu batazi ngaha abanyamurenge bazana amateke ibitoke n'ibintu birebire bazana abakongomani nabo bakazana amavuta amafi hakaba nabandi bakongomani baforo bazana ubududu natwe impunzi tuzana ibyo by'amaproje bya kijambere nk'amashu n'umuceri tukadusaba yuko n'abyo amashyira hamwe akadufasha natwe tukaduteza igitegwa cyacu imbere ko twagitanguje.
Ubu buhinzi ababukora bakaba batangaza yuko baramutse babonye imashini ihura umuceri bakwivana mu bukene mu ngambi yo mu Rusenda. Ikiro cy'umuceri kikaba kigeze ku mafaranga igihumbi cy'amakongomani. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika dusubire mu Burundi. Abarundi ahanini bashyigikiye ubutegetsi hamwe n'abari muri amwe mu mashyirahamwe hadaharanira inyungu za politiki bitabiriye imyigaragambyo mu mpera z'icyumweru kwa gatandatu. Iyo myigaragambyo yari yatumijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura, yari igamije gushimira abakuru b'ibihugu bya Tanzania na Uganda hamwe n'icyegera cya perezida wa Kenya ku cyemezo bafashe cyo gushyigikira u Burundi no gusaba ko ibihugu by'Uburayi bikuraho ibihano byafatiwe u Burundi mbere yuko ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba bishyiraho umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ibihugu by'Uburayi. Cyakora abadashyigikiye myerekano bavuga ko bayiteguye n'abayitabiriye batitonze ngo bashishoze ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byarebewe hamwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iyo myigaragambyo niyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriyeho mu kiganiro muri Isanga mu kanya kashize. Abatumirwa bari Professor Juvenal Ngorwa n'ubusa, umukuru w'umugambwe MRC Rurenza Ngemero na Abel Gashatsi, umukuru w'umugambwe UPRONA wemewe n'ubutegetsi mu Burundi na Aime Pascal Nduwimana, umukuru wa societe civile izwi nka Ministère Africain de Compassion. Professeur Ngorwa n'ubusa niwe utangira havuga uko abona iyo myigaragambyo yabaye mu mpera z'icyumweru mu Burundi.
Ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politike, ariko bijya nibihendwa abana bagiye bose bari batumwe ko na politike. Hanyuma iyo myerekano yabaye kuwa gatandatu uheze si ya mbere kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si ni yanyuma. Mu mugambwe MRC Rurenza Ngemero bose bazi ko ushyira imbere gusubiza abanyagihugu ku kizi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abategeka igihugu bamize abantu mu ibarabara. Agakomye kose haheze inama muri ONU, haheze inama muri UNAFICAN, haheze inama i Geneve ngo zinduka mu ibarabara. Hariho n'uwateze arandika ati uko bibandanije ukubaza bavaje gushyigikira ikena ry'ibitoro n'isuka Kuzereke rero kuzerekere iyo myiyerekano yabaye kwa gatandatu ubwa mbere yashingiye ukibazo kimwe mu byari bizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu kandi bya birenge 20. Ikindi naco nuko muri ivyo byashikizwe n'abakuru b'ibihugu mu kapa y'izo bintu byinshi aradoma mbere yuko ari leta bindi zo biganiro arani mbere umunyabanga mukuru wa yase yuko amwabura akabirungika muri leta. Ikindi naco nuko iyo myiyerekano yari ifise intumbero y'ugucanisha abari bitavye ivyo biganiro kuko kwari gukeza Museveni na Magufuli gusa ku vyashikirijwe ku masezerano n'umwe bwa Buraya kandi abantu bose bariyo ntibavugwa gusinya amasezerano kazasinywe n'ibihugu vya EAC atari Burundi gusa.
Ariko umushyana Juvenal ugwanusa abarundi batari bake bari ruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyo futwa ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe niyo nkuru.
Oya Jesu suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cyose ubwa mbere mbega ko mbona Tanzania na Uganda bo batashyigeze ko umukono kuri ayo masezerano murumva imyiyerekano ya Kampala ni Dar es Salaam murumva biyamirije umwe bwa Burayi canke ingene iyo myiyerekano yagenze ko abantu bayitavye bari bahimirijwe kujya kwiyamiriza ibihano by'ubumwe bwa Buraya uburyo yagenze ko mona baciye bajya gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u Rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muvimba yaturiwe wumva aricyo byasa bisana n'icyo bari batumiriwe.
Ego medika ati icyo kibazo turakibandanya reka duhe n'ijambo umushyira ntahe abera gashati nawe nyine atubwira ukuntu ku giti ciwe n'umugambwe arongoye bakiriye iyo myiyerekano ikandi byashikirijwe n'amajambo yahavugiye.
Murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyiyerekano ijyanye no gushyigikira ibyangingo yo guhagarika gusaba ibihugu bya Buraya ko byahagarika ibihano twebwe rero mu mugambwe w'adasigana ipfuma novuga ko ibijyanye n'imyiyerekano ko leta ko igisagara ca Bujumbura gihamagara abanyagihugu kugira imyiyerekano twebwe twita imyiyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myiyerekano itunganywa igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myiyerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka. Twebwe rero ku bijyanye rero niyo myiyerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'adasigana ipfona no kuri jewe nyene twarabishyikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa nuko ubwa mbere ibihano byafatiwe Burundi ni ukuraba icyo abantu biriko birashikira cyane ibihano byafatiwe Burundi bishikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu si uburongo muganga CNDD-FDD si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti kwiyumvira kw'ibihano byafatiwe Burundi byohava n'ibintu byo gukenguruka twebwe rero turashyigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize isigaye kimeze nk'intara imwe ingorane zishyikiye Burundi ziri ingorane zishyikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myiyerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yanigamije ni uko kwari gutsimbataza gushimiriza ibihugu bya Buraya ko ibihano byafatiwe Burundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari n'indi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwara ngo abure umuti ntabandanye ari naho mikora.
Egome namwe Emi Pascal Nduwimana muri mu bantu bari bitavye iyo myerekano murashaka kutubwira ikintu ku bwanyu mubona ko iyo myerekano yaranguye.
Bwa mbere ho tubanje no gushima kubera by'ukuri iyi nama igihe yatangura hari haranashikizwa ibintu byinshi cyane ndimo no kubanya politike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hovamwo yuko aba perezida ko bafatira ingingo u Burundi mbere bagafata ingingo z'uko bona bafatira ibihano ku bijyanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bitana ambargo twebwe nk'amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike turi no mu Burundi twaranezerewe cyane kucavuyemo by'ukuri twaranezerewe cyane n'iri jambo rya perezida wa Uganda ryaravuze ijambo ryo kurubona ko ari iry'abavyeyi rya jambo twahora twumva kuri n'abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari ry'uruvyeyi ryari ry'umupapa arongoye urugo ryaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje ugati ukinjira mu nzu ukanahana umwana ati utambwiye rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa EAC hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero turumva ko tutosinya aya masezerano yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari cyanke niki mugabo umwana umwe yarafatiwe ibihano aboshwe aldikararira atabasha kwiga cyanke no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashyirahamwe z'ukuri adahanira ibyicaro bya politike turongoye abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose turavye icavuye muri ino nama leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima Imana mbere washaka jewe mu bantu banatumira no gushima Imana no gusenga Imana twarashimye cyane turashimira uyu mu president wa Uganda turashimira igihugu cya Tanzania turashimira n'igihugu cya Kenya turashimira n'igihugu byose byari muri iyo nama ko
bakiriye myerekano nyene mushyane Pascal Ndwimana hariho ibintu ariko byashikirijwe no muri iyo nama y'abategetsi bo mu karere bitari bishemeje ikabitanezereje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemwo uruhara ico kintu kwatacho mwashikirije mu myerekano
turabitegura kandi twaranabyanditse turanabishikiriza ndetse no muntu umwe z'umuhuza bari ngahanye ejo bundi mwaranadutumiye no mu kiganiro turavuga ko twava byingene ubuhunye tumeze by'ukuri turashimira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajyana n'abatomoreye aranababwira yuko umutekano ko ari wose yuko unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga ko kwishikira nganga hanyu wacu ko boza bakarana ingene tubayeho ibyo rero urumva biri mwa ya maraporo aguma atangwa abo nyine batavyemera ariko muri make z'ukuri uravye ubazije abantu baza bava ino bakazi wanyu baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko by'ukuri hariho ikintu cy'umutekano rero nitwo birandira ko cyane by'ukuri umutekano rero mbone yakanya ko gushimira na premiere visi na wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu gasto n'umuntu byo kurubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu bivugwa ni byinshi bakubwira ko ari genocide ko ariho nyabwoko mugabo kandi turanashima Imana yuko aho turi ubusaha genocide sayeho nyabwoko turahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe mu butandukane bwacu rero turashimye Imana vraiment ku bwa president wa Uganda turashimye Imana
kubwa baprezida ikiganiro muri sanga turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imyerekano eka yatunganijwe n'ubuyobozi bw'igisara cha Bujumbura imyerekano bavuga ko yari yo gushimira abatitsi bo mu bihugu byo muri Afrika mu Seriko nka perezida w'igihugu cha Uganda na perezida w'igihugu cha Tanzania basavye ko ibihano byafatiwe Burundi byo bahagarara byo futwa turi kumwe na Anisette mwiriwe neza
erewa
muri he Anisette
ndende gucumba mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro ku byo turi ko tubashikiriza
ego narexi biro cyoyi nagomba ndababwire yuko umaze kuvuga yuko ari umuryango wa Afrika y'ubuseruko uba ari umuryango iyo ubusimwe kigizigorane n'ibindi ndabizi kubera umwe ne yavuze ati iyo ufite umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe ziratinda zigahera ariko uvunera imwe zibiri bumva rero Uburundi bugize ingorane bakabufatira ibihano Uburundi bumaze gushika aho bashaka usanga ibindi n'ikindi gihugu gishobora gushyikirwa mwanya n'umwanya hanyuma akabazo kamwe nagomba ndababaze cyane cyane waserukira umugambwe agomba no mazi kibazo kivugaga iki none iyo twe dufatiye iyo badufatiye bihano biriya bihugu ikintu wobo muri politiki yabo mu migambi yabo bashize imbere mu guteza imbere abanyagihugu icyo bunguka ni iki icyo bahomba ni iki kubera turamaze kubantu benshi bavuga ati Burundi barakwiye niburi buri kufatambara ariko bakimenya yuko bafashe yambara ngo umwana watera imbere
yoje
umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi yatumira kumira kure ariko gye nsubira gukato igihe nacyo nagomba mbaze ni iki cyo kuvuga yuko ngo dufatira ibihano mbega imigambi bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kubidufatira bikatudada neza niyihe kugira ngo bumve yuko badufitiye igishika kugira ngo
murakoze Anicet reka icyo kibazo ndakibaze abatumira ariko gushika nta mutumire numwe aravuga ko Burundi ukwiye gufata ibihano nta uravyemeza muri kiganiro turimo reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal Ngogwa n'ubusa
urakoze ahubwo uramvuga ivyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta ico bababaye twebwe mu mugambwe MRC Renzangemero twifuza ko Burundi arya karyama hagira haba kubahwa nta muntu numwe yo mwifuriza ibihano nkuko atomwifuriza amahano turimwo muri iki gihe inzara yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu na kimwe ibyo bintu ntitwabihawe n'umwe bwa buraya kugira n'umwe bwa buraya butubuza kuronka ibyo byose nitwirabe cyane cyane twebwe turabe ubwa mbere ho mu rugo imbere yo kuja mu karere bacumbwa ni mu Kirundi bati akimuhana kazi mvuye hise kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo Museveni ni papa yatangiye kuba papa avuye mu rundi rugo muraba mwumva icyo Burundi bugira bube ubwa mbere twabanza tukiraba kugira ngo ibyo bihano ntibibe nta wifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu gucaca ko tubwiririkanya kugira ngo aho kabindi kigira kaba none bivuye kuki ko mbona dushobora kugira ngo tubuze kwiyambarwa iba mu kwigenza neza mu byerekeye ugutwara mu byerekeye kugaruka na demokarasi nk'akarorero icyo bita ngo ni ambargo ni ikintu caba kigabanywa y'imfashanyo ubumwe bwa buraya bwagiriye Burundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika imfashanyo
egome mushya nahe abergashati kuri cyo cyimvuyo cyane set ni ikibazo babaje mu kanya gatoyi cyane gose ndabona ko akanya kihuta
ego murakoze twebwe kuri icyo kibazo umunywani w'iradiyo ijwi ry'Amerika ahagiye gushyikiriza twebwe mu mugambi w'abadasiganiye tona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano u Burundi kuko turemeza ko ibihano bifatiye igihugu cyacu cy'u Burundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duharanira ko bagira umwidegembyo bakagira ubuzima bwiza maze bakazava bashika no mu matora bafite amagara meza hama ku bijyanye n'ibyo by'ibihano twavuga yuko ubwa mbere ni uko ibihugu bya Burayi ndetse n'abategetsi b'u Burundi nk'uko uheje kuvuga bivuze abantu bavugana nibateranira idashika hama kandi turafise bene bacu b'Abarundi aribo bakokeza batari no mu Burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu Burundi umucanwa waka ndatwe turi mu gihugu twavuga neza yuko ibyari mu 2015 sibyo bino no munsi turiko turatanga iki kiganiro
ego nawe mushikana ime Pascal Nduwimana mu kane gatoyi cyane gose kutimvira cyane sete ndabona Musa n'abavuga cyo kimwe na Anicet mu kane gatoyi cyane gose
ego jewe birane je cyane ko mwatumiye abanyamigambi kandi bakavuga ikintu cyiza natwe vraiment turashimye uko abatumire kwa tanu mashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimye byo kuri aba banyamigambi turi kumwe rero twebwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa uko murazi uko byo kuri haje na ambargo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yo tubwira akavuga ko atabihano bo badufate mu gihe bazi uko turamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasoda bari muri Somalia badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko n'abarungikiwe ibintu by'imitahe bari wabo bari no mu bubirigi bari na handi hano twarafatiwe ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi uyu serukira na iprona yanabivuze neza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije kuri icyo kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na abanyamigambwe mu Burundi Uprona ndetse na MRC Lurenza Ngemero hamwe na Société Civile Ministère Africain de Compassion. Mwese rero tubashimiye kwa mwateza amatwi, tukaba tushimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Engineer John Dryden wafatanije na Fatuma Karara Animasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mwese rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.